agriculture amakuru mu kirundi
turabahe mwiriwe tunabayikaze muri aya makuru twabateguriye muri rimwe kirundi yo kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru umunsi wa gatano twaraye turangije warayusigiye umubabaro mu miryango muri komine Nyanza intara ya Burunga ni mu manoko bw'igihugu imvo n'amasanganya yahitanye abantu abandi barakomereka urabakubiswe n'inkuba abandi nabisanganya ry'umuduga wari wunguruje abantu bari bavuye gushingura wabi Bujumbura ngo basa n'abarengewe n'ibitigiri by'umurengera by'abanyeshure cyane cyane abiga mu myaka ya mbere abo ni bamwe mu barezi bo muri komine Ruyigi intara y'umuza mu buseruko bw'igihugu aho mwigisha umwe ashobora kwigisha abarenga 80 barundanye mu kirasi kimwe hari imirije sekeza ryo gukinga indwara ya kanseri ifatira mu bihimba by'irondoka kubigeme b'imyaka iri hagati ya 9 na 14 isekeza ubushikiranganje bujerwe by'amagara y'abantu buvuga ko rizotangura mu kwezi kwa kabiri umwaka uza w'2026 nk'uko byarayo ibishikirijwe na Redwine baradahana aramutse ubwo bushikiranganje byose ni muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Matiya abona Yesu ijwi ni Odironkeje Imana mukanyisa Sidonido
Radio Indundi Culture
Nari mejeje kwibashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru hari amasanganya abiri yarayabereye kuri uyu wa gatano muri komine Nyanza intara ya Burunga rimwe ni ry'inkuba yakubise abana batatu biga mu mwaka wa kabiri n'umwigisha wabo wo kwishure rya Mutsindo kuri uwo mutumba nyene umwana umwe muri abo akaba yaciye hasiga ubuzima abandi babiri basigaye n'uwo mwigisha barakomereka kubera inkuba zimaze iminsi zikubita abantu ku rugero rutarumenye wa Nyanza abajejwe indero bavuga ko bariko biga uko hoshigwaho uburyo bwo kuzikingira ku mashure irindi sanganya ni ry'imodoka yari yunguruje abantu bari bavuye gushingura wabo Ibujumbura ishitse hari kinogo cimburuwe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika icikigwamwo ubwo nyene babiri bahasiga ubuzima reka inkuru tuyibaze Serge Sindayigaya akore radio Indundi Kiritira hi Burunga
Muri amasanganya abiri yabaye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu yose yabereye muri komine ya Nyanza abantu batatu harimo akana k'imyaka 8 bakaba baciye bitaba Imana ubwo nyene isanganya rya mbere ryabereye ku mutuma Musindo aho inkuba yakubise abana hamwe n'umwigisha wabo ku ishure shingiro ryo kuri uwo mutumba anakendo wayo arongoye igisata c'indero muri komine Nyanza avuga ko inkuba yakubise abana batatu umwaka wa kabiri hamwe n'umwigisha wabo umwana umwe akaba baciye bitaba Imana ubwo nyene abandi babiri n'umwigisha nabo barakomereka mu bitavye Imana igitsiga ciyungo kikaba cashiye gitwarwa mu burokero bw'ibitaro vya Makamba uwo mwigisha nawe hamwe n'abo bana bakomeretse ubu bakaba bariko bavurirwa ku bitaro vya Rusenyi muri iyo komine ya Nyanza nyene anakendo wayo akamenyesha ko hagiye kwigwa ingene ku mashuri hashirwa uburyo bwo gukinga bene ayo masanganya mu gushiraho ubuhinga bwo gukinga inkuba kuko iyi minsi ayo masanganya amaze iminsi yibonekeza ku mashuri atandukanye mu masaha y'ijoro naho muri iyo komine nyene ya Nyanza isanganya ry'imodokari ryahitanye abantu babiri bari bavuye ku maziko mu gisagara cha Bujumbura mu gipolisi baremeza amakuru bakavuga ko imodokari yo mu bwoko bwa kwasiteri yataye inzira kubera ububi bw'ibarabara iraheza igwa mu kimanga cimburutse kubera amazi y'ikiyaga Tanganyika abantu babiri baciye bitaba Imana ubwo nyene nongo 2002 nabo barakomereka muri bo 10 bakaba bababaye cane baba abo bitavye Imana canke abakomeretse baciye banyarukanwa ku bitaro by'akarere ka Nyanza rake nkuko ayo makuru abandanya abivuga Tumyeshe ko hari n'abandi bana batatu bari bakomeretse kuri uyu wa kane muri komine Makamba abo nabo nyene bakaba bakomeretse biturutse ku nkuba ku ishure shingiro rya Kirama muri iyo komine ubu bakaba bari kuvurirwa ku bitaro bikuru bya Makamba ayo masanganya akaba ateye umutima uhagaze baba barezi abaregwa hamwe n'ababyeyi barereye ku mashure i Burunga Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture
Ibijanye n'indero tubibandanirize mu buraruko bw'igihugu aho ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye rya Musema muri komine Matonga intara ya Butanyerera riheruka guhisha uburaro bw'abigeme bubandanya butabariza abanyeshure baburiye ivyabo muri iryo sanganya. Ponsiye kubwa yarongoye iryo shure ry'indaro avuga ko gushika ubu atawuragarukira kuri abo banyeshure uretse bagenzi babo bariko bagerageza kwiyungunganya ngo bafashe mu tuntu duto duto uwo muyobozi agahamagarira uwo bishobora wese kugira icyo atereye ngo abo bana babigeme baburiye ibyabo byose boroherwe tumukurikire
abanyeshuri bahishije twabo twose baracari mu kajembegeti no mu miheguro cyane cyane ko abona umenga nta ubashikako mwanya n'umwanya baguma baza mu buyobozi gusaba yuko two batelefonera biwabo kugira ngo babarungikire udukoresho twankenerwa ariko benshi muri bo ntibararonka namba nagerageje kubaza abagiye baraza mu biro ko batoshobora kuza baratizanye n'abagenzi babo batashoboye guhisha utwabo ariko bambwiye yuko hari udukoresho tumwe tumwe batemera yuko batizanya ngo kuko batinya yuko bohava banduzanya indwara zandukira ngomenya kandi ko no kuryama usanga ari ikintu kitoroshye kuko agatabu kamwe k'imatera ushobora gusanga kajyamye k'abanyeshuri batatu turashimira cyane abanyeshuri b'abahungu kwamba kuri utwari berekanye uwo munsi cyo sanganya by'umuriro byaduka n'ubu nyene babandanya bagerageza kuba hafi y'abanyeshuri babigema bagenzi babo kuno munsi barucishije kubaserukira bamye kumenyesha yuko bamaze guterateranya amafaranga ashika 130,000 kugira bahave bagurira udusabune bafasheshe bagenzi babo tuboneho rero n'akaryo ko gusaba uwo wese yogira icyo ashoboye ko yogerageza agashika kuri abo bana babigene na cyane cyane mu kubaronsa tumwe mu dukoresho twankenerwa nk'udutenge bakenyera bagiye koga esime udushuka twa dukoresho bakenera iyo bari mu bihe byabo udusabune utuvuta two kwisiga n'ibindi uwo bishobora kandi yofasha mu kuturonsa imatera kugira bashobore kuryama neza uwo yofasha kugira ubwo buraro bw'abigeme busanukwe na cyane cyane ko naho twabaye tubasembera kugira ngo bashobore kuryama usanga ari kure utuzo twibwiherero na cyane cyane mu gihe cy'ijoro ku bana babigeme
iby'indero tubibandanirize mu buseruko bw'igihugu aho ibonekeza ibitigiri by'umurengera by'abana biga mu myaka ya mbere ku mashuri atandukanye muri kominero yiga intara ya Buhumuza abarezi bamwe bavuga ko bibabera intambamyi mu gutanga ubumenyi kuko mu kirasi kimwe ushobora gusangamwa abana bagera ku 80 cyanke barenga abarongoye amashuri bakavuga ko ibijyanye n'ibirasi bisa n'ivyanse gutoregwa inyishu mu gihe baje barikora kubigisha babakutsa kivi abo barezi basaba inzego za leta zijejwe iby'indero gutanguza umugambi wo kubaka ibirasi ku mashuri aboneka ku murengera w'abaregwa aho mu buseruko bw'igihugu turahafise mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
umwaka wa mbere nkuko bivugwa n'abigisha ikamere n'ababyeyi bamwe wari witezwe ko ushoboza umwana kumenyera ibyigwa bitandukanye ndetse ukamubera n'intango yo kwiyumvira cyane no kujijuka ariko rero abigisha nyene babandanya basigura ko bigoye muri imyaka ko amashure yo mu turere bakoreramwo ajyana n'uwo murindi kubw'ingorane zarimwo umwe muri abo bigisha atashimye kwivuga izina sigura ko yatanguye umwaka w'ishure afise abana 182 ari umwe naho mu nyuma akaba yavuye aronka umukutsa kivi naho nyene akaba atigeze atora gahengwe kuko abana 90 kuri we babaye umurengera mu gihe amashure yegeranye atora ikibazo maze bagakorera hamwe banyuranije amashure yegeranye ivyo bita teste de rezo amenyesha ko aronka umwimbi udashemeye akemeza ko abana biga barundanye gutyo mwigisha nawe ntashobore no kubabuza kurabanirako twegereye kandi abayobozi nabo nyene bakaba bemeza ko ibyo abo bana bo mu myaka wa mbere bikigoye kuko usanga ari benshi ngo bagerageza ko ikiransi gifasha kabiri ariko naho nyene ntibyorohe kuko usanga abana bogiye mu birasi bitatu cyangwa bine bariko basangira ikirasi kimwe ubwo ababigisha n'abayobozi nkuko leta itanga bigisha buri mwaka ngo hakwiye kujya harubakwa n'ibirasi bishasha ku mashuri amwamwe bitari uko imbona kazoza yosize mu ngiro nuko kwaruka izo hava ibinyandiko iziringiro muri yigi ntara ya Buhumuza Pantaleon Ntakarutimana
Radio Indundi Kirutira makuru yacu murashobora kuyumva kuri FM 88 n'ibice bibiri muri mu gisagara cha Bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi no mu micungararo yaho mugashobora kandi kutwumva mu zindi ntara kuri 99 n'ibice 9 nayo makongo tugashika kuri Indundi Kirutira kaburungu kome mu bijanye n'uburimye bamwe mu barimye bicaye bahurikiye mu makoperative barashima intambwe bageze ko mu kwiteza imbere kubera gukorera hamwe mu makoperative aho bamaze kwagura amatongo yabo biciye ku ngurane baronka abo barimye barasaba ko boje bararonswa amasoko kugira babandanye batera imbere uburongozi bwa hote bishira hamwe rijeje byo guteza imbere icyayi buratera intege abahurikiye mu makoperative bukanabemerera kubashigikira Alice Ndayizeye
abo barimye bicaye bahurikiye mu makoperative bavuga ko bakenguruka intambwe bageze ko mu kwiteza imbere kubera gukorera hamwe mu makoperative iborohereza kuronka n'ingurane
ndabona kandi ibintu nishimira cyane kujya muri cooperative hamwe n'abandi kuko muri uri umwe ntushobora kuri umwe ngo uronke icyo utegerezwa gushika ko mugabo muri benshi nka cooperative icyo utishoboje muragifashanya kikakunda.
Celestin Ntirampeba ari muri cooperative y'abarimyi b'icyayi mu ihinguriro ry'icyayi rya Buhoro yemeza ko yagwanije inzara mu muryango kubera cooperative.
Ugurusho ni bwinshi turaronkaho tuvugira naraguze itongo rinini ryagutse ise nk'hektare 2.5 nararanguriye mu migambi kunashenguramo n'inka impu mwavu uyo mwavu rero gacufumbira ryatongo ryatongo ririmo icyayi ririmo ibitoke iwanje novuga ko inzara iwanje nayo ikitse ego sindonka byinshi byo gushora ngo bivye kugaburira umuryango tukaraza turabifise nagishingira ku ntahe.
Uko gukorera mu makoperative kandi bemeza ko biborohereza kuronka ingurane gutyo bakarangura imigambi yagutse
barangurana miliyoni 2 hamacha ndagura umurima w'icyayi ungana ni hegitari ni nusu hama narahateragiye icyayi canigurira n'undi murima bipanya n'amahera nakuye muri cyacyayi.
Abarimyi b'icyayi barasaba kubandanya gushigikirwa kugira bisununire kurusha
saba gushigikirwamo ni byinshi turasaba utebeko ifise ibikorwa byinshi byo gukoresha imbere yo gutanga amasoko ahandi twoba na hafi nayo ikatumenyesha ibikorwa ifise aza tukabikora nk'amakoperative kugira ngo koperative zacu zigume ziriko zirakora neza zifise ingufu zikoresha. Akeneye imitahe y'ibidandazwa twodandaza muri koperative turiko turonka ahantu dukora rero turi koperative ya mafaranga twari kwisopa ngo dukure mu mifuko dushire muri ya mitahe duca tuyakura muri hotel tukaca tuyinziza muri koperative.
Inguro ry'icyayi OTB riremeza ko kuja mu makoperative y'abarimyi ari ikintu ciza rikanemera gushigikira koperative zose byoboneka ko ziriko zirakora neza.
Arise ndayize urakenuye nayo mu bijanye n'amagara y'abantu hagiye gutangozwa isekeze ryo gucandaga indwara ya kanseri ifatira mu bihimba byirondoka ku bigeme bari hagati y'imyaka 9 na 14 rizotangura mu kwezi kwa kabiri umwaka uza 2026. Ibyo ni byaraye bitangajwe n'umushekiranganje Ridwine baradahanajejwe iby'amagara y'abantu yabitangaje kuri uyu wa gatanu mu ihuriro ridasanzwe ry'abakenyezi b'imboneza ryariko ribera mu gisagara cha Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi. Aho umushekiranganje baradahana avuga ko rwari rumaze gutangwa mu bice bya Rumonge na Ngozi ibyatumye ubwo bushekiranganje busaba amashyirahamwe mpuzamakungu akorera mu by'amagara y'abantu gufasha muri iryo sekeza. Kurikira umushekiranganje ajejwe iby'amagara y'abantu Ridwine baradahana asubirwa mu rurimi rw'Ikirundi nayo tamira tuzi
kubijanye no gukinga indwara mu bigeme bakiri bato hariho urucanco w'indwara ya kansera ifatira mu bihimba by'irondoka. Ubwo rucanco rwariyumviriwe ko haraheze imyaka twarakoreye mu Rumonge n'Ingozi hari mu mwaka w'2016 hama twararungikiye urwandiko abadufasha Gavi ibanki y'isi na leta kugira ngo haboneke amafaranga yo kugura izo ncancu. Nagomba menyeshe rero abanyagihugu menyesha abatware cyane cyane abakorera mu gisata c'indero yuko isekeza ryo gucandanga rizotangura mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'2026 rizosaba gukorana kwa twese. Incancu ubu zirahari zaramaze kugugwa tuzocandaga abana babigeme bafise imyaka iri hagati ya 9 na 14 dutegekanya gucandaga abana bagera ku miliyoni n'ibihumbi 50.
Uwari umushikiranganje ajejwe iby'amagara y'abantu Ridwine baradahana yasubirwamo mu rurimi rw'Ikirundi na mugenzi wacu Yotamira Tuzi ari na hano turangirije amakuru mu rurimi rw'Ikirundi twari twabateguriye abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiyamo na Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odiron Nkejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mugirwa n'ibiganiro bya Radio Indundi Kirituru.